Mwitangazo asohoye agasomera mu mpera z'indwi amenyesha makuru babikiye mu binyamakuru bikorera Bujumbura ijwi Amerika ritatumiwe n'ibindi binyamakuru rikabimenya kuri uyu wa gatatu. Jean de Mutabazi umukuru w'urwo rwego yibukije ku cyaha cya genocide yasiguye ko Burundi buri mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini za Afrika byasinye amasezerano yo kurwanya genocide n'ivyiyumviro byayo no gushyiraho inzego z'igihugu zo kurwanya icyo cyaha. Kubwiwe ko naheze imyaka ibiri inama nshingamateka n'inkenguzamateka zemeje ko ubwo bwicanyi fatwa nk'ihonyabwoko hari hageze ko na leta iva mu gacerere ikabitangaza.
Turavye ko ishyirahamwe mpuzamakungu yemeje ko ijambo ihonyabwoko ku baherero n'abanamas bo muri Namibia mu nyuma yaho yemeza ihonyabwoko ryagiriwe abayahudi ijyaba armenie n'ijy'abatutsi bo mu Rwanda. Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'u Burundi kwemeza icese bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1992 no mu 1993 ryabaye ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi.
Nkuko mu rwisevere wavyemeje mu 2021 n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya n'ukumira genocide rwatanze leta kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi.
Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iremeje ko ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe mu 1992 n'1993 ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo amashyirahamwe yahaniye inyungu z'abatutsi abyibaza ko maze rihamagara Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga mukuru wa ASA Genocide Canada.
Ntitwari kureka kubona yuko ribaye mu kwa 12 muri kwa kwezi nyene abo bakozi ba leta babaye Collectif 72 bari bamuhaye ikiringo ntabanduka perezida w'u Burundi kutorangira ngo intwere ntishike ataremeza ibyemewe n'inama nshingamateka bino bamurwa witwa ngo ni ukuvuga ukuri kurekuranira data wanje severe muri chaka nyoma washikiriza ukavuga ngo 72 kugira ariho nyabwo kurigomba kumara abahutu. Ariko hampande y'ibyo ntaworeka kwibutsa kandi iki kintu gihambaye yuko Jean de Mutabazi yariwe mukuru mu barongoye GDEBU yakukira umugambwe FODEBU imwe yarango no kunyuruza no kwica abatutsi benshi.
Jean de Mutabazi ijya Amerika bavuganye mu butumwa bwanditse ariko ntiyashimye kugira icyo tubwiye ku bibazo bindi twashaka kumubaza kuri ritangazo n'ivyashikirijwe no Umunyamabanga mukuru wa ASA Genocide Canada. Gusa yasavye ubutungane bw'u Burundi kwitwarira bamwe mu Barundi bahungiye muri ico gihugu na Amerika abagiriza imvugo ziri mu Rwanda.
Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iriyamirije yivuye inyuma kandi irateye ivyatsi imvugo ibiba urwango rw'amacakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe zimwe z'abarundi ziri cyane cyane mu bihugu bya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igasaba ubutungane bwo mu Burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu Burundi.
Nata muntu cyangishyirahamwe Mutabazi ya doma kuri Toki Nkurunziza twara ASA Genocide Canada yibaza ku ishyirahamwe ryiwe riri mu yashatse kuvuga.
Twaje twibaza ahubwo yuko avuze Canada harimo na twebwe ASA Genocide Canada naho twebwe ubundi mu myaka 2023 tumaze dukorera mu mategeko muri iki gihugu tagwanka twigera twigisha ahubwo twebwe isho tuzi twibaza duhora nuko tutigera duhengeshanya kwibutsa yuko mu Burundi igihugu gitwagwa n'abakoze ihonyabwoko ry'abatutsi ni kuvuga FRODEBU yavuye bya CNDD-FDD kandi bakaba batarigera babihanikwa naho badumwe kutokinisha mu mpuzamakungoni. Tukibaza kandi yuko nico bagituma ari natwe bwe baravuga twaheruka twari twashikirije natwe itangazo aho tutoma urutoki kugahomera abunwa ka leta aho yarungitse inteko zayo ngo zije gufasha abariko bakora ihonyabwoko ry'abatutsi muri Congo.
Mu mwaka uheze Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko hataragera ku bwicanyi bw'1972 bwo kwitwa ihonyabwoko asigura ko imitima y'abarundi icuzuye ibikomere vyakahise.
Uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka chamu gakorerako tuzoruhukira he muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
cyahanze mushano icegera cy'umukuru wa ASA Genocide Cirimoso ari mu bamushimiye cyane mugabo n'ubu wasanga ikizokura impari y'abahinga ba ONU
ibasevere siba n'izindi nzego zemeza ibyo byaha bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri ONU. ONU bayitinyira iki?
Naho abarongoye mu rwisevere ho kunywanisha abarundi n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya genocide batemera ko bwicanyi bwakorewe abatutsi ari ihonyabwoko nk'uko babisabwa n'amashyirahamwe bavugira baremanga ko batikiye mugabo bavuga ko bakorewe ubwicanyi buhohotera kiremwa muntu no mu itangazo rya Mutabazi niko byanditse. Eroje uri kaneza ijuje Amerika.